isaha zitandatu n'iminota 25. Charles Makoto
Elia Kadogo ni wali mu buhinga bw'ibyuma ndabaramutse cyuti na mwakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio y'isanganyiro ndabanikaze muri ano makuru agizwa hanini n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abagiriye amashamba cimeza ngo barafise uruhara mu gukingira ibinyabuzima biba muri ayo mashamba nk'impamfu ikigobe peye kigategekanya gufasha abo banyagihugu kwiteza imbere gucyo ngo bakingira ayo mashamba bamwe mu gwaruka gwarangije amashuri muri commune Gihanga bahamagarira bagenzi babo kutarera amaboko bano bakaba bashi bihaye iseme yo kuri mu muceri ariko bakavuga ko bagifise ubukene bw'uburyo bucana yandi yo gufungura neza ituyagira ku mfungurwa y'igitoke aho ngo ico gifungurwa ari kirumara kubagenda n'indwara y'igisukari n'umutima idonido ni mukanya sangwe kaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa ndabipfuriza umunsi w'Imana mwiza no makuru tuyahere mu gisata cindero abigisha bimuyinga basaba barongoye amashirahamwe abahuza ariyo masendika kuza baratanga umuco kukuna amafaranga yegeranywa buri kwezi akoreshwa munama yabahuza n'abaserukira amasendika muyinga ku munsi wa gatandatu basigurirwa ibyo gushigikirana wararemesheje inama yabasavye ubwa mbere kwizera aba baserukira ku nyungu y'umwigisha ni nkuru ya mugenzi wacu Die Donenze Imana
amafaranga katwa ku mishahara y'abigisha ajanwa ku makonte y'amashirahamwe abahuza ariyo masendika ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ku kwezi ngo bivanye n'ishirahamwe bamwe mu bigisha batiduheruka dukatwa abaduserukira ntibatanga icegeranyo cingene ubwo buryo bukoreshwa e navyo bizana urunturuntu mu bikorwa by'amasendika mu nama ihuza abigisha n'abaserukira amasendika imuhinga ku munsi wa gatandatu basigurirwa ibyo gufashanya bamwe mu bigisha basaba abaserukira amasendika kwikubita gashi bashiraho abona ibikorwa birinde ngo no gufata ingingo ku mafaranga y'abarimo batabagishije inama Renata Mpabonyimana asanzwe aserukira ishyirahamwe Stebe imuyinga abwira abigisha kwizera abo baba batoye ngo baserukire amakuru yateza kubashikira biciye kuba baserukira ku makomine gushika ku mashure mu bigisha hakaba ariko abandanya bahiga no kuzokwitura ubutungane bamwe ngo bakatwa mu mashirahamwe abiri abandi bakiduka ko ngo basanga amafaranga ajanwa ku makonti y'amasendika batigize baniyandikisha gushikubu imuhinga Dieu Donné Nzeyimana radio isanganiro
Dieu Donné Nzeyimana tugukengurukire ugwaruka gwahejeje amashure rukabura akazi ngo ntigogumarureza amaboko bishikizwa na bamwe mu gwaruka ngo muri commune Gihanga intara ya Bubanza bamenyesha ko baciye baja hamwe barimo igitegwa cy'umuceri abo bemeza ko bashobora kwikenura mu byo bakeneye nko kwiyambika no kwivuza zimwe mu ntambamyi bagira ngo ni ubukene bw'umutaho ukwiye ubwo gwaruka bwo muri commune ya Gihanga rusaba gufatwa mu mugongo inkuru ya mugenzi wacu Ronera Muco
Ugwaruka gwahije amashuri yisumbuye ni gwaruka kazi twasanze mu gisagara cha gatatu mutuma nyishanga muri komune Gihanga intara ya Bubanza bishikiriza ko rumaze kubona ko akazi kagoye kuronka ari naho baciye baje hamwe bigira inama yo kuri mu muceri Divine niyo kindi numwe muri ugo gwaruka ashikiriza ko aho yakuye umutahe yabanje yigera ababyeyi biwe harabasaba ico yo jana mwishira hamwe
umutahe wa mbere ahantu naho kuye umuvyeyi yaranyiyumviriye ko naragiye ndagenda buhoro buhoro ndamusaba ati umuvyeyi je ndashaka ko nshobora kuronka umutahe kurima acara shobora kumpereza ahantu hatoyi ho kurima umuceri
bamaze kurimira hamwe igitegwa cy'umuceri Egide Nduwimana avuga ko ubu ashobora kugira ice imariye atabarinze gutega amashi agataka karorero mu kwivuza
ndashobora kuyungunganya aronka mahera y'agasabune aronka mahera y'agahuzu ashobora no kuronka mahera yo kwa muganga iyo bishitse ego niko karusha mbona
zimwe mu ntambamye bagira ngo ni mutaho kiri muto cyane utuma bama mu madeni
intambamye twa dufise mwingi yoshira hamwe ni mutahe muke umva ya mikoro make kuko tumaze kuba mwico gihe atufise umutahe muke ucusanga no mwico gihe turiko turakora inyungu ntayo tubona kubera iki ugera kwera turi mu madeni menshi tugasanga tumaze kuyimbura mucere wose uhereye muri ya madeni
Sedoke ntunzwe n'Imana umunyamanga wa 10 gihanga amenyesha ko naho bigoye gufashisha uburyo ugugwaruka hari inyigisho zihora zitangwa kuri boho biciye mashira hamwe
hari amashira hamwe yunganira atanga ibyigwa byo kumenyereza kugira abategure mu gihe imirimo yoboneka hari ikintu gikomeye cyane rero leta yarayikoze cyo kubabumbira mu makoperative igaca ibaha n'umutahe
Sedoke ntunzwe n'Imana agatera ka mugwaruka gukorera mu mashira hamwe kubera ko bishobora ndukugaba ingeso mbi mu gwaruka
Isanganiro
Kwisazi 6:33 hano muri studio za radio Isanganiro makuru cyabananize mu gisata cibidukikije gukingira igikoko c'imamfu biciye mu bikorwa byo guteza imbere ababa hafi y'amashamba cimeza n'ivyo bigiye gushigwa imbere ivyo biri mu ndinganizo yemejwe kuri uyu wa gatandatu gitega mu ruganda rwatunganije n'ikigo c'igihugu kijejwe ibidukikije BPE n'abahinga mu bidukikije n'amamwe mu bajejwe intwaro bo mu ntara zirimwe amashamba cimeza umuyobozi mukuru w'ico kigo asaba baba hafi yayo mashamba kuyakingira mu kureka kuyakoreramo ibindi bikogwa nko kurima n'ibindi donido na mugenzi wacu Artir Kavabushi
Ugo ruganda gukurabira hamwe indinganizo yo gukingira imamfu gwatunganijwe n'ikigo cy'igihugu kijeje ibyibidukikije gwahuje abahinga mu byibidukikije na bamwe mu bajeje intwaro bo mu ntara za Kayanza Muramvya cy'ibitoki bururi na Makamba Nzigiyimpa Leonidas umuhinga mu byibidukikije yatanze kigwa atanga akamaro kiyo ninganizo
iyi iki gitabo rero ntumbero yacu niyo yugu kingirizo mafu yugu tuma abo bene gihugu nabo babaho neza yugu tuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura biciye kuri bimwe bya mukera rugendo kuko ico turi ko turarondera nuko izo mafu tuzicuruza tutazihoneje tuzicuruza tutazishoye muri uko kuzicuruza dutuma ba mukera rugendo baza ku ratirijisho bakaziraba hanyuma bagatanga amafaranga y'agaciro mugabo dufatiye kuri ba banyagihugu kagira uruhara mu kwakira zangenze bakagira uruhara mu kuzitembereza
Hatungimana Berkimas umuyobozi mukuru w'ikigo OBPE asaba ababa hafi y'ayo mashamba kutayahungabanya
ico dusaba bene gihuba baba ku mpande y'amashamba nuko boreka kuza gukora ibikogwa bihungabanya amashamba kuko ivyo bikogwa babikoze cyane cyane nk'abagiye kurimayo barazi yuko izo mafu badaheza ngo aze gusoroma izo mafu zishazikora ku mirima barimye ugasanga hariho rero gutumvikana hagati y'abajeje gukingira amashamba nabo bene imirima
uwo muyobozi mukuru amenyesha ko n'abajeje intwaro bafise uruhara runini mu gukingira ayo mashamba mu ishamba ryimeza rya Kibira riri mu ntara za Kayanza Muramvya na Cibitoke haharugwa imafu 204 nayo mu ishamba cyimeza giriri mu ntara za Bururi na Makamba haharugwa imafu 80 nkuko biri mu kigwa giheruka gukogwa n'ikigo cy'igihugu kijeje ibyibidukikije Artir Kavabushi gitega radio isanganiro
Artir Kavabushi tugukengurukiye tuki mu makuru ajanye n'ibidukikije aho nyene mu ntara ya Gitega abanyagihugu baba munsi y'umusozi Gisagara wimbamwo amabuye yo kubaka uri muri commune Giheta ntara ya Gitega barafise ubwoba ko bashobora guhura n'inkurikizi mbi zituruka ku bidukikije igihe ibinogo bivamwo ayo mabuye bitofurigwa ngo vyongere bitegwe ko imiti urongo igisata cibidukikije OBPE mu ntara ya Gitega akavuga ko ubu abimba amabuye bategerezwa gufurira ibinogo bagaca batera ibiti nkuri mugenzi wacu Sherani ibigira
Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba igihe ivyo binogo bivamwe amabuye bitofurigwa kandi ko ahatari biti haba ubugaragwa bagasaba ko ahimbwa amabuye hoca hategwa ibiti
ubwoba turabufise nyene twebwe turabufise n'ukuri sukukeka buhatera ibiti bibahejeje kubakura amabuye aho barenganye botera ibiti
abatagira nk'inkaratusi urabona nta kavura gasubira kuhagwa acha haba ubugaragwa natwe wicisha dusonze urabona nta n'ivyatsi bisubira kuhamera ata biti biri
bose abe ko nyene bo hatera ibiti
nawe Jean Marie Hatungimana arongo igisata kijeje gukingira ibidukikije mu ntara y'Gitega amenyesha ko uwimvye amabuye acatera ibiti ahejeje kwimba atari uko ngo arahanwa
mu masezerano bene cooperative biyemeza harimo yuko bateza gusubiza neza ingene abantu hari hameze nivyo nashobora kubasubiriza uko hari hameze mugabo barasubiza rya vuba kayisuza mu binogo hanyuma bakatera n'ibiti nkuko bimeze mu masezerano yavuze igihe adakoze ivyo yiyemeje cooperative yewe irugagwa ntagihano gisoma ngo kugarirwa akazi uri kurakora
no ku binogo vyimbwe kera ama cooperative yo kwimba mabuye ataratangura avuga ko hazotegurwa umugambi wo kubifurira no kubitera mu ibiti
uri gisagara urazi ko ariho amabuye yubakishijwe muri Gitega yose yava hari kubera atamuntu no munsi yitirira ivyo binogo biragoye ingene twaje dufata abantu bako bakora no munsi kugena mu zibire bijya binogo ariko nibaze yuko nk'abajeje bidukikije mu ntara twa turangiretse hakorera twagira amapipirie bwa nzo zutera ibiti muri ijya binogo turabe ingene twaje gukingira impanuro zija kwaduka abantu
kuri uwo musozi wa Gisagara uri muri komine Giheta mu ntara Gitega hari amakoperative arenga 15 ahimba amabuye uwo musozi kaba ufise uburinganire bungana hafi kilometero kwadarato kimwe Igitega Jane Bigira ku bwa radio Isanganiro
Jane Bigira tugukengurukira no makuru yacu tarandaze mu gisata c'inkinabigeme 71 batarenze imyaka 16 nibo bitavye ihiganwa ry'urukino rwa karate ryatunganijwe kuri uno w'Imana mu gisagara ca Bujumbura umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi akavuga ko batunganije iryo higanwa kugira bategure abigeme bazoserukira igihugu muri kazoza muri karate nayo Adija Kurumpoze umwe mu bitavye iryo higanwa avuga ko izo nkino zituma bamenyana n'urundi gwaruka agahamagarira abavyeyi kutababera intambamyi abana bifuza gukina ugo rukino rwa karate ni mwana mugenzi wacu Jean Marie Vyanenge ndakumana
Iryo higanwa ry'urukino rwa karate kubigeme batarenze imyaka 16 ryatunganijwe kuri no w'Imana n'ishyirahamwe ry'urukino rwa karate ngo intumbero yaryo ni kugwiza ibitigiri by'abigeme bakina ugo rukino hamwe no gukundisha abigeme ugo rukino nk'uko bishikirizwa na Rafael Bindabiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi
Iri higanwa ni higanwa ryiza kuba ni higanwa ry'abana b'abigeme bari hagati y'imyaka 6 n'imyaka 15 cyo rigamije tuvuga tuti kazuta ka karate situyegwa abakuze n'urwaruka bavuze tuti nabakobwa turakene ko babo benshi mu sport na cyane cyane muri karate bisabwa yuko ntumbero yoba yuko kuba 50% abahungu 50% abakobwa turiko turagaza kugira ngo dukundishe karate uru rukino abigeme na cyane cyane duhereye mu bana kugira ngo turabe ko tubota tugashikana cyo gihabwo kinini
Adija Kurumpoze umwe mu bitabiriye iryo higanwa amenyesha ko urukino rwa karate rubafasha mu kwinonora imitsi agatera kamo abavyeyi kutaba intambamyi abigeme bipfuza gukina urukino rwa karate
Icyo nashimye nuko muri urukino biradufasha cyane turanonora imitsi kwagira kuraje yo kubandanya kubera bifite akamaro kanini cyane abavyeyi cyono bahanura nuko borungika abana mu rukino rwa karate kubera hariyo inyigisho baratanga indero kandi bigatuma abana bagira amagara meza hariho ababifata ngo nukugwana nukwicana ariko nabwo ari kwicana na gato nukwigisha hama tukaronka ubumenyi
iryo higanwa rikaba ryatunganijwe ku kivugo gutsimbataza amahoro hamwe no kudakumira abandi rikaba ryitabiriwe n'abigeme batarenze imyaka 16 70 numwe
uraca mugacana yandi mungaburo
icyunyu cha potassium hamwe n'isukari ni bimwe mu byo dusanga mu gifungurwa cy'igitoke bisishikirizwa na Jean Paul Uwineza yakurikiranye ibijanye no gufungura neza akavuga ko igitoki gifitiye akamaro kanini abantu bafise indwara z'umutima n'igisukari Jean Paul Uwineza aterakamo abantu bose gufungura igitoke ku rugero rubereye nka gatatu kundwi bucana yandi ngaburo na Vestine Butoyi
muri bucana yandi herutse mwarumvise ubwoko bw'ibitoke n'ingene bitegurwa uyu munsi wakurikiranye ibijyanye no gufungura Jean Paul Uwineza ashikiriza ko bimwe mu by'ibitoke bitunze hari mu isukari n'icyunyunyu cha potassium
igitoke kiratunze ibyunyunyu bitandukanye na cane cane icyunyu bita potassium hama kiratunze isukari na cane cane cha gitoke ciherezwa kitarinze kuba umuhwi hama rero kuri cha gitoke gihiye ukuvuga yuko iyo sukari icigenda yihindura na cane cane mu bwoko bw'isukari nziza yoroshye guhoka mu muhora w'ibifungurwa cihinduka isukari bita sakahoze hamwe na glucose hamwe na fructose
Kubwa Jean Paul Uwineza, igifungwa cy'igitoki gifisa akamaro kanini kuko kishobora gufasha abagwa indwara z'umutima n'igisukare. Yongera koko igitoki kinatuma umuntu atagumbiza ibyo bita constipation mu rurimi rw'igifaransa.
Igitoki kirafise akamaro kadasanzwe ku bantu basanzwe bafise indwara z'umutima kubera yuko igitoki gisanzwe gitunze cacunyunyu twabara bita potassium ku rugero rwo hejuru. Hama kandi igitoki gishobora gufasha kugira ngo mumara horohe neza no gusohoka k'umuntu mu gihe agiye kumwanda mukuru. Kikaba kandi gishobora igufasha no ku bantu bafise indwara ya diabete narijya gisanzwe gitunze insangangaburo zo mu migwa B. Iyo vitamine B ya mbere ifasha kugira ngo isukari umuntu yihereje ishobore gutanga ingufu.
Mu bantu bakwiye gufungura igitoke ku rugero rushimishije harimo abagwaye umutima na gute hamwe n'abagabo nk'uko bisigurwa na Jean Paul Uwineza.
Igitoke kirakwiye gufungurwa cyane n'abantu bafise indwara y'umutima, kikongera kikaba igifungwa cyiza cyane ku bantu bashobora kuba bagwa aye ingwara cyane cyane z'amara. Hama kandi n'abantu bagendana ingwara ya gute barakwiye kugifungura cyane narijya gifise igikogwa cyo gukura umwambiro cyangwa se cyo kugabanya ama acide ashobora kuba umurengera mu maraso yacu, nabyo bishobora gukwega za ngwara bita ingwara za muhekenyi. N'abantu bagufise ingwara ya diabete bo gifungura cyane, n'abagabo barakwiye kugifungura cyane kubera yuko gifasha mwihingurwa ginkabura mubiri bita dopamine ifasha kugira ngo umugabo ashobore kurangura amabanga yabubatse neza.
Jean Paul Uwineza atera kama abantu bose muri rusangi gufungura igitoki ku rugero rubereye nka gatatu mu ndwi kubera ko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.
Arakenuye Vestine butoyi ni kuno bucana yandi yo gufungura neza turangirije kamakuru yo kuno murango tubakengurukiye mwebwe maduteza abiri ngakurukiye mugenzi wanje Eliya Kadogo yari mu binga bw'ivyuma mukanya murakurikira makuru yanditswe n'ibinyamakuru ahanje na Gahwane.
Ashikirizo ni mnyamakuru.
Tubaramutse tubaha nikaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Yigutebura bicitse urubanza ni jambo ry'umutwe ry'ikinyamakuru wacu mu jambo ry'intangamara. Ico kinyamakuru cahariye imyaka 15 y'umunyororo wasabiwe abamenyesha makuru ba iwacu n'umushoferi wabo inyuma y'ukumvirizwa kwigenekereza rya 30 Kigarama uyu mwaka warayurangiye muri sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bubanza.
Iwacu cyandika ko umushikiriza manza yahagaze gusa ku butumwa bwo mu telefone bwarungitswe n'umwe muri abo bamenyesha makuru asanzwe akora mu gisata cha politike bwavuga ko bagiye musigati gushigikira abagwanyi. Abandanya yandika ko uwo mumenyesha makuru asanzwe amenyereye umwuga akaba yanonosoye n'ibijanye n'amategeko yisiguye avuga ko ubwo butumwa bwari ubwo gutebura ugutwenza kwigendera ngo hari n'ubundi butumwa ariko umushikiriza manza atahaye agaciro bwavuga buti tugiye musigati kugira twikure kwabo bantu bashaka guhungabanya amahoro n'amatora twimirije.
Ku bwa mugenzi wacu ubwo butumwa buhushanye n'ubwa mbere gerekana ko mugenzi wacu naho yoba yari ko aratebura yubahiriza akarangamutima k'ibyo ashikiriza nk'uko ngo byari bisanzwe biri muri kamere kiwe. Uwo mwanditsi w'intangamarara muri iwacu aguma yibaza ko naho wanyesi afise ikimwagira gitandukanye n'ico umushikiriza manza amwagiriza kuko we yari ko ararondera ukuri kuvyabaye. Umwanditsi w'urubuga Yaga nawe nyene yibaza ico kibazo nyene cinge n'ugutebura kutuma abamenyesha makuru ba iwacu basabirwa imyaka 15 yo gufungwa urubanza rukazosomwa inyuma y'iminsi 30.
Ikivuko cha Bujumbura imigambi itari mikira cyari mu nzira byandikwa n'ikinyamakuru Buhundi Eko.
Mugenzi wacu avuga ko ikivuko cha Bujumbura kiriko kirasubirwamwo mu buhinga bushasha kubw'ico kinyamakuru nkuko vyabonetse ko ugutwara ibintu hakoreshejwe amabarabara bizinzwe gereranije no kubicisha mu kiyaga ngo isubirwamo gushasha y'ikivuko cha Bujumbura rizotuma guhanahana ibintu muri kano karere byoroha.
Isubirwamo giyo nyubako rusangi izotwara miliyoni 25 z'amadolari y'abanyamerika azotangwa ni banki ya Afrika ijejwe iterambere umugambo uzoshirwa mu ngiro n'ishirahamwe ry'abayapani nkuko bibandanya vyandikwa n'ico kinyamakuru chandika kubijanye n'ubutunzi cyabiyagiwe na Gerard Nyandwi umuyobozi mukuru ajejwe uruja n'uruza mu kiyaga n'ibivuko ivyo bikorwa ngo bizomara amezi 19 uhereye mu kwezi k'8 k'umwaka twarangije 2019
umugambi ugira kabiri ukiri kurategurwa nk'uko bivugwa na Gerard Nyandwi werekeye gusubira mu kivuko bikazotwara miliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika ibankirejwe iterambere rya Afrika ikabimaze gutanga uburyo bwo gukora ivyigwa nk'uko bibandanya byandikwa na Burundi Eco cahariye mu nkuru zacu amakuru yaranzwe uyu mwaka twarangije
amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru
amafaranga katwa kumishahara y'abigisha beneyo barayiyamiriza byandikwa na Net Press
ifatira ku mafaranga 5,000 akugwa kumishahara y'abigisha bo ku mashuri nshingiro bikozwe n'urunani rw'amasendika y'abigisha Cosesona muri Net Press bakandika ko ubundi mu gufata ingingo nk'iyo beneyo bobanza bakayiganira ko imbere yuko ishigwa mu ngiro abigisha barabwa n'iyo ngingo barenga 180,000 ku kwezi amafaranga yovamwo aharugwa ku miliyoni 40 z'amarundi ku kwezi mu mwaka akazogera ku miliyoni zirenga 880,000 nk'uko Net Press ibiharura
abigisha baganiriye n'ico kinyamakuru mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko atamuntu yo kwihububasha bwo gukora ku mushahara w'umukozi ahari ho hose aho rero Cosesona ikagirizwa kuba yarakoze ikosa ubutungane bwo tegerejwe gukorera dossier na cane cane ko abanywanye bayo batemera ko kwishingwa ryayo batagemeranije mu kurangiza Net Press garuka kubibaza abigisha bafise nk'igituma ugo runani rutwagwa n'umutegetsi wo mu bushikiranganje bw'indero afise n'igisata atwara
Iterurukanirizo ry'amakuru ABP naryo ryandika ku mwana w'umukobwa ari mu bwoko bw'abatwa wo mu ntara ya Kayanza aherutse gutogwa muri amahiganwa yo gutora umwigeme mwiza
Mutoni w'Imana Neira w'imyaka 17 yari yaserukiye komine Muhanga muri iryo higanwa ry'2020 ry'umwigeme mwiza kandi azu bwenge mu ntara ya Kayanza iryo higanwa ryarimwe abahiganirwa ico kibanza ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu iryo terurukanirizo ry'amakuru ryandika ko ihiganwa nk'iryo yatanguye mu 2012 ritari rimenyerewe mu bigeme bari mu bwoko bw'abatwa uwo mwigeme yatsindiye iryo higanwa akavuga ko byose byavuye ku manama yo guhumiriza yatunganijwe n'abajejwe intwaro
ni na hano turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu nyinondwi dusozereye mwayashikirijwe na
Francine Ndeo kubwayo
afatikanije na Emery Richard niyo nkuru mugira ibihe byiza aho muherereye hose naho ubutaha
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru